Ukaba urongoye n'inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi
ndabahaye mwiriwe
amwiriwe neza mugira amahoro y'Imana
mwaje ngaha I Roma mu nama idasanzwe y'abepiskopi sinode des évêques yerekeye ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri iki gihe turimo turabakengurika mushimye guha akanya abakirisu b'i Burundi n'abandi bose bumviriza radio Maria iyo bari hose kugira ngo mubayagire ukuntu byagenze none muri aka kanya muduhaye nagira ngo mugire icyo mubabariye ku byerekeye inama ukuntu yagenze n'ibindi mwashima kubabwira mwaratumiwe nk'uko twabonye n'abandi hano I Roma ku cicaro cha papa muri sinode y'abepiskopi bavuga mbere kwidasanzwe mega iyi sinode itanihe na sinode twagize mu madiyosezi y'iwacu I Burundi
ego twahora muri sinode idasanzwe y'abepiskopi ugeze uti mbega itandukaniye he na sinode twagize n'amasinode twagize mu madiyosezi yacu I Burundi nugira nti hari aho zihuriye naho zitandukaniye aho zihuriye nuko umva ko zose zitwa sinode ni ukuvuga rero ko ari inama z'umuryango zihuza abanyamuryango bemera kwicara hamwe gusangira urugendo ngo bihweze ijambo riba riraje ishinga umuryango w'abemera nicyo gituma bazita sinode kugira ngo ego bicare hamwe bagire urugendo hamwe basangira urugendo bicariye ikibazo iki aho rero urumva ko zisa n'amasinode ariko ikizitandukanya ni uko sinode y'abepiskopi itumwa ko na papa igatumigwamo abepiskopi n'abasa nabo kandi bavuye muri ekleziya nzima iyo sinode y'abepiskopi naho hajemo abandi bantu bazamo kaburorerezi gusa ariko muri sinode nayo nka zirya twagize twise inama y'umuryango wa diyoseze iyi canke iriya ni inama itumwa ko n'umwepiskopi wa diyoseze kanaka akayitumiramo imigwi yose igize igihugu c'Imana ca diyoseze no kuvuga abasaseredoti abihebeye Imana n'abakristo barayike akabatumira ko bose naho nyene baratushobora gutuma ko abandi baje kaburorerezi uko niko nogerageza gutandukanya yayo masinode uko ari abiri imwe itumwa ko na papa iyindi nayo igatuma ko n'umwungere mugabo zose ziba zigamije gufasha yaba papa cyangwa yaba umwepiskopi kuraba ingene yoyobora igihugu c'Imana
ni kubera iki none bavuga ko iyi sinode idasanzwe mengo haraba batuma ko mu yandi masinode bavuga ko asanzwe ariko iyi bavuze ko idasanzwe ni kubera iki
igituma bavuze ko ari sinode idasanzwe no tangura kukubwira yuko sinode nk'izo z'abepiskopi ziri ubwoko butatu nako riho nugira ndi harasanzwe hari urwego rwa sinode y'abepiskopi rusanzwe ruri ngaha I Roma ku cicaro gikuru chapa ubwo rwego mugabo rukagira inama z'ubwoko butatu ico bita les assemblées izo assemblées imwe bakayita ordinaire iyindi bakayita extraordinaire iyindi bakayita speciale murumva rero yuko twovuga ati ni inama isanzwe inama idasanzwe niyo yindi inama iba yerekeye umucumwe wo muri ekleziya nogira nti ikiranga inama isanzwe nuko kuva ya nama nkuru ya ekleziya Vatikano ya kabiri iheze baciye bashinga yuko uko imyaka itatu iheze hazoza haraba inama ihuza abepiskopi kugira ngo bashobore gufasha papa kuyobora ekleziya y'Imana kandi bishimikije ibyiyumviro bivuye mu ma ekleziya yose bigashikirizwa n'abungere bayo ma ekleziya iyo rero ni inama isanzwe kuko atagaciyemo uko imyaka itatu kose iheze hama hariho iyo nama nk'akarorero mwarumvise inama yerekeye ijambo ry'Imana rego twari twarungitsemmo nyakuha musenyeri wo muri diocese ya Bururi musenyeri Venance Bacinoni harabaye kandi yindi nama isanzwe niba ntihenze yerekeye inagurwa yo gushikiriza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana mu isi y'ubu la nouvelle évangélisation nayo twayirungitsemmo umwepiskopi wa Murutana nyakuwa musenyeri Bonaventure Nahimana. Iyo rero ni sinode isanzwe cyangwa inama isanzwe ya sinode y'abepiskopi. Hanyuma rero akaba inama idasanzwe nk'iyi twari twajemwo iba ari inama umubyeyi wacu papa atuma ko uko kose abonye hari ijambo yogira ica abanje kubaza ko abepiskopi. Iyo nama rero irahava igatumigwamwo abantu basanzwe bamufasha kuyobora ekleziya nga ku cicaro gikuru abatwita abakardinali n'abepiskopi bakuru bayoboye ibisata by'ubutumwa ngaha i Roma ku cicaro gikuru. Ikongera kandi gatumirwamo abepiskopi bayoboye inama z'abepiskopi muri ekleziya nzima. Ni muri iyo ntumbero rero ari jewe naje, kuko muri iyo kiringo muri iki kiringo ari jewe njeje ubwo butumwa bwo kuja imbere abandi b'episkopi. Hakaba iyindi rero ya nama navuga iba yerekeye umuce umwe w'ekleziya, ariko nayo nyine itumirwamo b'episkopi bose, mugabo ikaba yiganjwemo nabo baba bavuye muri uwo muce. Hari nk'inama rero nayo nyine twakunda kuvuga ko ari idasanzwe iba yerekeye nk'ekleziya iri muri Afrika. Iyo nama iramaze kuba kabiri, hari yabaye 94, hariho niheruka kuba rero ejo bundi niko nabivuga mu 2009. Uko rero niko inama zitandukanye inama z'abepiskopi.
Egome murakoze, turaronsa umuco kuvyerekeye inama zidasanzwe n'izisanzwe z'abepiskopi. Mwarimo amaze rero indwi zibiri mu bikorwa uyu munsi mwabirangije, mbega ibyo bikorwa muri make byagenze gute?
Murakoze kumbwira uti mvuge muri make, kuko murumva ijambo tuba twicariye mu ndwi zibiri zose biragoye kugira ngo umuntu ashobore kurivuga mu kanya isase nkaka tuba turonse. Ariko mu ijambo rimwe canke mu majambo abiri canke atatu, nuko twari twatumwe ko n'umubyeyi papa mbere aranabiteguza kugira ngo tumufashe kwicarira ijambo ryerekeye ingo z'abakristu n'imibano y'abakristu abona muri kino kiringo zigeramiwe izo ngo n'iyo mibano igeramiwe n'ibintu byinshi. Rero twaje kugira ngo tubanze turabe ibyo bintu bigeramiye izo ngo n'imiryango y'abakristu kuri none. Icyo bivako ni nyifato twogira kugira ngo ubutumwa bwacu bufashe mu kuvyura izo ngo n'iyo miryango. Rero ijambo rya mbere kwabaye ukwihweza, ukumviriza ibyo biri mu maekereziya atandukanye bigeramiye ingo n'imibano. Ubwa kabiri kwabaye ukwibaza ingene twarabisha amaso nka ya Yesu Kristu izo ngo zigeramiwe n'ibyo bintu byose. Mbega nka Yesu Kristu ababibona gute? Ko natwe tubwirije kuba nk'abungere kandi turabungere, tubwirije kugira umutima nk'uwa Yesu Kristu, none tuzibona gute? Tuvyifatamo gute? Tufise uwo mutima nk'uwa Yesu Kristu. Ubwa gatatu rero tukaba turaba, none tuze tuvyifatemo gute? Canke intumbero twofata nshasha canke ishigikiri yari hasanzwe yoba iyihe? Hanyuma rero ngira ngo nawe uhavumbaza kuri umumenyeshamakuru uti yamara hari ibibazo byakunze kugaruka biravugwa n'abamenyeshamakuru, none byo bari byo byonyine mwavutse haba namba. Ibibazo byakunze kugaruka ni ibi by'uko cyane cyane no muri ibi bihugu byitwa ko byateye imbere abantu bitwa ko bubatse baca basambura. bakahukana bikabagora cyane ku buryo mbere n'abakiri bato batacuwahuka gushinga ingo zabo kuko bagira bati n'ababyeyi bacu n'abakuru bacu barasambuye none nta kamaro kuko twirirwa turiremereza umuzigo utagishoboka numva kwica ari ikibazo gikomeye hanyuma rero kaca gifatana n'ikindi cy'uko urumva naho umuntu asambura akahukana afise umuhamagaro w'ukubaka aca arondera igene yo kubakana n'uwundi agize Imana akamuronka hanyuma rero ugasanga bageze ku bugeni bwa kabiri cyangwa bwa gatatu hari aho rero nogira ntibagira Imana kuri ubwo bugeni bwa kabiri cyangwa bwa gatatu bakamera nk'abamaranye kabiri bakagira bati noneho birakunze bakagira ati mbega tugenderewe muri ekereziya tubabwire badukomorera amasakramento aha rero niho hacaba ingorane mbega none ubugeni bwa mbere bwara kunze bukaba ubugeni bw'ibanga bw'isakramentu ubwo bugeni bwa kabiri twobufata gute twobafasha gute mbega barashobora kuja kwirega bakabandanya babantu ko nyene mbega barashobora kurekurirwa kugenda ku meza y'umeranda kuza gusangira kandi bakiri muri ubwo bugeni bwa kabiri cyangwa bwa gatatu murumva yuko ngaho hari hakandwa kariganga muhogo icyo rero twahuriye ko twahurije ko ni inyifato y'umwungere mwiza abwirizwa kubona yuko nabo bantu biba byaragoye ari ukubandanya umuntu abakira umuntu abafasha ntaca bacira rubi ngo abo bantu ntakariyo abantu n'ibitabanga akamenya yuko no muri iyo nzira nyene baba arimbwa uko ibigora abagabo n'iyo nzira nayo nyene umuntu arashobora kuyibafashirizamo bakabandanya bagenda gukurikirana n'iby'inkuka y'imisa n'abo batosangira bakabandanya bagenda gukora ibikorwa by'urukundo kumwe n'abandi bakabandanya bumva yuko bakiri muri ekereziya kuko nanone baba bakiri muri ekereziya kuko ibatisi mu baronse ibatuma baguma ari abana b'Imana n'abana b'ekereziya iyo rero nyifato y'umwungere mwiza twese twarayihurije ko kandi turabona yuko hari aho kagiye karacamo muri ekereziya canke iriya ugasanga ntibagitse umutima w'urukundo n'ikigongwe nk'umwungere mwiza icyo rero cabaye nuvuga nk'ikintu gishaje twese duhuriza ko mwene abo bantu no kubandanya umuntu abakunda umuntu abereka umutima w'ikigongwe abafasha muri ibyo byose tubwizwa kubafashamo ahagumye harakariganga muhogo kandi ngingo itashoboye kuronka amajwi yo kugira ngo yemezwe nk'uko bisanzwe bitekanije mu mategeko y'amasinode ni ibi byo kugira ngo mbega none barashobora kurekurirwa kuronka amasakramentu aho rero abatari bake babonye yuko duhereye ku nyigisho dusanzwe dufise gushika uyu munsi hari bikigoranye sinzi ko bizova mu kayira kumbure birashobora kuva mu kayira mugabo bagize bati uko inyigisho imeze ubu kubarekurira ku by'amasakramentu icyo kibazo ntikirasha n'ikibanze cigwe neza barabe ko bikunda cyangwa bidakunda mugabo ntibapfe gushwatanisha gusa kandi hari inyigisho ihasanzwe itomoye neza nibatomore inyigisho ihasanzwe cyangwa hari indi nshasha naho iboneke bose bayitegere ikibazo cya kabiri naco nyine cyasa n'ikibaraza ishinga ino mu bihugu by'ino twita ko byateye imbere mugabo mu by'ukuri byataye ukwemera aho gutera imbere ni ikibazo cerekeye abagomba kwitiranya abantu bavuga ngo nabo barubatse mugabo basangiye ibitsina ibintu muri Faransa bita homosexualité ivyo rero abungere nka bose baragize bati kirazira kwitiranya ibintu n'ibindi Imana kuva na kera kuva ikirema yaremye umugabo n'umugore iryo jambo riratomoye ko Imana yaremye umugabo n'umugore ubugeni rero urugo n'ikintu cerekeye umugabo n'umugore yuko hagira abantu nkumbure bashobora kuba bavutse bafise impengamiro iyo niyi niyi ikaba niyo mpengamiro nkumbure yuko bashobora kuronderana umuhungu akarondera uwundi muhungu bakiseka ngo bagiye kubaka kandi bidakunda cyangwa umukobwa akagira ngo agiye kurondera uwundi mukobwa ngo bagomba kubaka ibyo bagize bati burya impengamiro ya muntu yose abantu ntibocha baze barayisasirira ngo niyo mpengamiro tubwirizwa kwigishwa ijanye n'ishaka ry'Imana. Mbere bamwe baragira bati none mbega uzoramuka avutse afise impengamiro y'ukugwana yo kuzarasotorana, murabona ko ari nk'abana bashobora kuvuka bafise iyo mpengamiro. Umuntu azocagira ngo n'uburenganzira bwiwe yuko umuntu wo mureka agakuru ko nyene, hanyuma bace baze baragira ngo ivyo ni vyiza, batari impengamiro zimwe zimwe zibwirizwa kuza zirakosogwa, zibwirizwa kuza zirasubizwa mu murongo kugira ngo umuntu agumare umuntu ntava hinduka nk'igikoko. Kuri ivyo rero twarabonye yuko abo bantu umuntu avukanye impengamiro nawo camuta ngo ni mubi ni ruhebwa, umuntu nawe nyene araheza akamwegera ngo mwungere mwiza kagerageza kumufasha kugira ngo arabe yuko ako niba arakagwara umuntu yogerageza kumufasha kugira ngo akavemwo ashobore gukira, kuko urukiza rw'Imana rwaje kugira ngo rushikire abantu bose na cane cane abagwaye canke abo bose bari mu magara make aya canke ariya. Muri iyo ntumbero rero nabo bantu bafise impengamiro nk'izo nabo nyene nikuraho umuntu ngene yobafasha, mugabo ntawoba ntawo tangura kubisasirira. Nibyo nibyo novuga ariko intuzenye yoyo iyi nama yaravuze n'ibindi byinshi atari ibyo, mugabe ibyo bibirinda bisanda bihagaze ko kuko ari ibyo abanyamakuru bakunze kuza baravuga cyane.
Yego cyane, murakoze. Ngira ngo mu kuganira n'abandi b'episkopi bamwe bashikiriza iby'iwabo abandi bashikiriza iby'iwabo, hari n'ico mwarashikirije kijanye n'ingo n'imiryango mu Burundi, nk'ivyo dufasha ibidutera akanyamuneza ibigenda neza ko ngira ngo biriho kandi n'ivyo kuri biriho, hari ivyo mwashikirije abandi?
Yego cyane, birumvikana yuko twaje duserukira ekleziya isanzwe, novuga nti isanzwe ihagaze neza nka ekleziya y'i Burundi. Sinari kuza ngo ngende atacu nshikirije, kandi noneho bagenzanje bari bafise ijambo bantumye. Ijambo rikuru ryari ku mutima kandi nashikirije n'iryo kubabwira ko ingo n'imiryango iwacu i Burundi muri ekleziya y'i Burundi n'ivy'ukuri byifashe neza, bidutera akanyamuneza twebwe abungere, mugabo kandi bigatera n'akanyamuneza n'abandi bantu. Mu kuvuga gutyo iryo jambo ndi byabaye uko noba ngomba kwirengagiza kwiyingo n'imiryango bifise ingorane mu Burundi. Oya, ingorane z'amaho, mugabo igihimbaye nuko iwacu hari abatabibona batabirizi kwa ruko bimeze uri kara umuntu ari karabigiranya n'ahandi. Iwacu ingo abari mu ngo niyo bagitse ingorane, bagira bati ni ingorane zijanye n'ibanga, ibanga rya marijana n'ingorane, ibanga ribangirwa ingata. Baracafise uko iyo nyifato, novuga yuko ari nk'akaranga mutima ka basokuru bacu, bati ibanga ribangirwa ingata, nta banga ritagira ingorane. Icyo gica mbere kandi gikuru cyane twogira Imana tukakigumya cobandanya kidufasha kubaka ingo n'imiryango iwacu. Hanyuma kandi iyo baronse ingorane kubera ko bagifise ukwemera kandi ukwemera gukomeye, burya hari iwacu hariho abakristu bafise ukwemera gukomeye cyane, baca bagira bati herekana Yesu yari umwana w'Imana yarikoreye umusaraba kugira ngo adukize, bakakira izo ngorane baronka mu miryango yabo mu ngo zabo bakazakira nk'umusaraba babwirijwe kwikorera kugira ngo nabo bakize iyi si yacu, bakize umwe akize uwundi, mugabo akize umugore akize umugabo, kandi bakize n'abana babo. Erega ikintu giteye agahinda nuko iyo urugo rusambutse abana imbere ya byose nibo bahagorerwa, bakabura yabacira nabo bamira, bakabura ikibarera. Rero iwacu nagombye gushikiriza iryo jambo, kandi sije jenyine, n'ayandi maekereziya atari make yo muri Afurika yafashe iyo ntumbero, naho yari azi yuko agiye kuvuga ingorane, mugabo yafashe iyo ntumbero yo gushikiriza ibigenda neza. Rero nashikirije ibyo bigenda neza ubwa mbere kugira ngo ndonke akaryo ko gushimira izo ngo n'imiryango iwacu zigerageza kubaho zikurikije akaranga mutima kacu ka basokuru bacu ko kugumya ibanga, kandi ndazishimire kubera ko zategereye ukwemera kwazo zikamenya yuko ibanga ry'abakristo rijana n'umusaraba, mugahari umusaraba ushikana ku kurukiza nagomba kubashimira mugabo kandi kagomba nuko mu gihe aha muri maekrezia y'ibihugu byitwa ko byakize byateye imbere bariko baridoga baboroga berekana kumengo ibyingo n'imiryango bitagishoboka nkuko ekrezia ibyigisha yuko hari ahandi kubera ko bagumije umutima ku mana bakagumya ukwemera bikunda kandi bahimbawe no kuba muri izo ngo n'imiryango hariya mu Burundi hanyuma nagombye kandi yuko nogira ntitwoba turazitira tutaronegwa canke naho twaronewe tukazitira aho bamaze kugarukiriza kuko turabona yuko buke hari ibintu biriko biraza biza bisa nibije bizanya amafaranga bigomba kuduhendahendesha utunzwe udufaranga ngo kora iki kora bijya niho mwa muri ko muratera imbere kandi iyo batanguye kubikora naho byarabasamburiye ngo kugira ngo rero abantu bacu bamenye naho abariko baraba mu bukene babe mu bukene mugaba bagifise ibanga kandi bagifise ukwemera aho kugira ngo bagiye mu marongo mugaba batuma batibanga bagatukwemera bagasigara bameze nk'ababura iyo bapfa niyo baca
ngira na none ho mu Burundi bavuga ngo iyo rya bikakaryama karengera ngo ako kantu ko dufasha mu Burundi bw'iwacu
bisa nibyo
yego ariko ngira ngo naho mwashikirije ibidutera akanyamuneza kandi byogira n'abandi bifashije ngira ngo ntimwaduteye amashugwe gusa kuko nkuko mwabivuze naho ari umusaraba ngira ngo hari n'ibitugora mwaba mwarabwiye abandi
ego naho atari je nabivuze ariko hariho bagenzi hanje babivuze kandi iyo tugiye mu nama nk'izo hari aho wumva umuntu avuze ikintu ukabona uti na jewe hariya naho icyo ntagishingiye ku kirahari none rero nk'ibyo muri Afrika bakunze kugaruka ko mbere nobigira ni umice itatu cyangwa ine sinzi neza hari ubwa mbere ubukene hakaba ingwano hanyuma hakaba uguharika hanyuma hakaba rero n'ibi bintu by'amashyirahamwe mpuzamakungu amera nk'ari karagobera amareta yacu kugira ngo atujane iyo ashaka ngo niryo terambere nibyo byakunze gushikirizwa ubukene buradusamburira ingo kuko murazi yuko abantu badafise icyo biha badafise icyo baha abana biragoye kugira ngo mwubake neza ubukene rero buracari ko buradusamburira ingo hari iwacu kuko hari n'abashobora kuza bagahendahendeshwa utwo dufaranga murabona umuntu w'umukene agapfa kutwemera mugabo utwo dufaranga ugasanga turamutesheje ibanga turamwibagije ibanga wa rugo rero ndiruka ibaye urugo rw'ibanga ugasanga bigenze gutyo ariko hariho nabashimikiye cyane ku ngwano kandi natwegwe mu Burundi burya twabivuga naho twamaze kubirengana kandi twizeye ko tazobisubiramo ingwano yaratwononeye ingo zari zubatswe neza eraba hari abantu babwirijwe kwamba ariko baraturatura kubera ingwano yuri kuraturatura naho ugaruka muri cya kibazo cya mbere aba bubatse baca baja mu bukene eraba kandi hari ababwirijwe guhunga iyo bahunze ugasanga ntibagishoboye kuronka ingene babanye neza nk'abubatse nyine mu ibanga urabona nk'abantu baja mu duhema ugasanga imiryango iryamye hamwe ari ibiri itatu n'itanu muryamye kumwe n'abana muca mwumva yuko mu buzima bw'abubatse bica bigorana kuko n'ubuzima bw'ibanga n'ubuzima bw'iteka ukeneye nyine yuko umuntu abubaho mu iteka umuntu aca yumva ibyo ari byo ingene ingwando zisambura imiryango yacu hanyuma rero hari n'abavuze ibintu byo guharika jewe ntabyo n'ukuri nari niyumviriye mugabo hariho nk'ibice bimwe bimwe byo muri Afrika emwe ibintu byo guharika rwose biciganje rwose kandi nabyo nyine bisambura ariko naho bitari wacu cyane rwose ariko umuntu ashobora guca abona ingene guharika bisambura ingo abantu baca batangura kuba bakeba rimwe na rimwe abana baca batangura kuryana nuko amashari n'ibiki eka ni byinshi ko ndabyibaza hanyuma rero ni kibazo mugabo ca rusangi duterwa n'uko isi yamaze kuba nk'uko yoba arakambe umuntu yari nk'akagwati n'icyo kibazo cy'uko ibikozwe ino mu zabura ya muri Amerika baca bagomba yuko natwe twobikora uko nyene kandi ngumbura atari na byiza cange naho utaragera ku rugero guko natwe twobitegera ngo tubikora uko nyene hariho rera mareta usanga bariko barayahata ayo mashirahamwe mpuza makungu akayahata ati mubwirizwa kugira abanyagihugu banyu bakabwirizwa gukora ibi nibi nibi byanga byakunda kuko batabikoze gutyo nje tuzobaha amafaranga tubafashe babyise cyane gutera igitsure amareta ngo atubahirije nk'akarorero irondoka mu gukoresha uburyo bonyene bazanye murazi kubasigaye babizana ibijya bintu bakoresha byabo nyene ukamengo ni ibintu baje kugabura nk'uko umengo bimara inzara bakagomba rero kugira ico gitsure iwacu ngira ngo ntibirashika kuri urwo rugero kandi tugira imana mugabo byaravuzwe cyane hanyuma kandi nibi musigaye mwumva ngo mu burenganzira bw'umuntu wese yabwirizwa kubaka ngo nimwemere yuko n'abasangiye ibitsina babubatse twebwe tugira imana hari iwacu umukuru w'igihugu yarahabereye umugabo yitegeko ntiyaryemeza yuko ibyo navyo bobyita kubaka murumva n'ico kiracakingiye Uburundi bwacu kanene ni byiza cyane ibyo rero byaravuzwe n'abandi bo mu maekleziya yo muri Afrika kandi umwe wese ahari akacagira ati iki kiranyerekeye iki ntikiratwerekera mwa twese tukaca tubyiyumvamo
yego cyane abyo byaravuzwe muri Afrika kandi yari inama itumiwemo abepiskopi tarabo muri Afrika gusa ariko bavuye mu maekleziya akwiye ku isi yose hari ibyo twokwigira ku bandi mu by'abandi ndi bashikirije urabo muri ibi bihugu nyine tuvuga ko kwemera kutagikomeye canke nyene ivyi wacu muri Afrika no mu yandi maekereziya yo ku isi
yego imbere yuko novuga ivyo nabonye bingirira kamaro kandi bishobora kugirira kamaro nabandi no hera ubwa mbere na mbere kuri uwo mutima umubyeyi wacu papa dufise imana yaduhaye papa Francisco yamana umutima wo kuja inama n'ingingo akagira ati jewe naho natewe iteka mugambwiriza kuyobora iyi ekleziya y'Imana ndi kumwe n'abandi basubirizi b'abatumwa bose nabo banzanira ibyiyumviro nishaka n'inyifato y'abakristu babo bose eka mbere n'icyo isi ubu yipfuza yuko twoshobora kuyimarira uwo mutima rero jewe narawushimye cyane kandi ndabona ko twese uwo tugirira akamaro nk'abungere nk'abantu hanyuma ndanashima uwo umutima w'umwungere afise ikigongo urukundo n'ikigongo bidasanzwe ubona yuko agira ati jewe naho noshobora gufasha umuntu n'umwe bigoye akava muri ubwo bukene bwiwe noba ngize byinshi uwo mutima w'ikigongo rimwe na rimwe utuma abantu bamwe bashobora kwibaza bati mbega ubwo ntahapfa kibagira ibyo ahagarariye ko abwiriza guhagararira ukuri kw'Imana uwo mutima na mutima w'umwungere mwiza ngira ngo twese abepiskopi abasaseredoti na zina mu Kristo wese abwirizwa kwigana akaraba ico wo mufasha mu buzima bwiwe mbere ngarutse no kuri ibi bintu twari ko turavuga byerekeye ingo nkagira ndi ese Imana yohabubatse kwamanirana umutima w'urukundo n'ikigongwe imbere y'uko umuntu yamatsindikiriza ku wundi ngo iki wakigize nabi kandi waruzi ko kimeze nabi none rero sindaguha ikigongwe akamagira ati ni Imana yaratweretse ikigongwe none nakuduhana ikigongwe mu byavuzwe naho mu byavuzwe no vuga nti kubera ko bashingiye kuri ibi bintu bimeze nabi bimaze gutera ino muri ibi bihugu byitwa ko byateye imbere nogira nti nohera kuri wa mugani bavuga bati ni umugani w'Abanyafurika bagira bati ukabona ubwanwa bwa mugenza bufashwe urihutira kuzitira ucira rwawe kugira ngo nabwo ntibufatwe nkagira rero n'umuntu ariko arumviriza aba bantu twagira ngo bariko baratera imbere kandi nabo nyene mukuze barirekurira iki na kiriya bahora bagira ngo bariko baratera imbere none bageze mu gihe cy'uko umengo ntibakibona iyo baja kuko iyo urugo rumaze gusambuka burya igihugu kiba kiriko kirasambuka kuruhuka no kirandi natwe tubwirizwa kuhakura icigwa tugagira tuti mbega iterambere bagomba kudufashamwo abo bose baza kudufasha ni iterambere ry'ukuri rizodutuma tuguma turi abantu tukagumana ubuntu ingo zacu zikaguma zubatse neza canke naho ni iterambere ry'uruhendo tuzohava dusanga ridutahe mu kaga ico kibazo kirakomeye cyane kuko abantu barashobora kugira ngo ariko barirukira ibintu ngo n'ibyiterambere mugabo atarabye ingaruka bishobora kugira ku muntu ku buntu bw'umuntu kugira ngo ntahave asanga asigaye ameze nk'igikoko cyangwa nk'igitungwa aha rero jewe ndahabonamwo ijambo rikomeye cyane twokwama turiko turagerageza kuza turazirikana ngira nti ni nka kurya umuntu yogira ati aje kukubwira ngo kugira ngo wenshi umwana kugira ngo wenda gukuze ndaguteza imbere banza wiyokore ku bavyeyi bawe niho nzoheza kagukuza neza kaguteza imbere none rero iterambere ryose rigutuma wibagira imana rikagutuma ushira umutima wawe ahandi atari ku mana rikagutuma amabwirizwa y'Imana usigara ubona yuko ataca maze ushobora kuyasubiriza amabwirizwa yariyo yose rimeze nk'iryo terambere ry'umuntu yoza kuguhenda ngo niwikure ku babyeyi niho no gukuza neza kandi niho no guteza imbere nico gituma rero bokwama dusaba n'Imana kugira ngo iterambere ryose turiko turarondera kandi turabishigikiye ko tworonka iterambere ryoguma riterambere ryubaha rikubahiriza Imana. Ngira ngo icyanyuma nuvuga no gihera kuraha duheraheje iyi sinode yacu y'abepiskopi tugirira umunsi mukuru umuhimbazwa Papa Paulo wa gatandatu. Murabona ko ari umuntu yatwigishije ibintu byinshi mugabo mu gihe abantu bari kwaragira ngo bari kuba barinjira mu ntu zenye mu bintu by'iterambere ari naho mbere batangura kubwira ngo bazanye uburyo bushasha bw'uko abantu bobyara bashatse cyangwa batobyara niho yahapfuye akatwandikira inyigisho bise Umane Vite n'ubu ikunda kuziravugwa kuko ariyo irimwo ukuntu twobona ibi byose byerekeye uburyo bw'uko abubatse bobyara urugero ngira nti numvirije ingene abandi batumbereza ibibazo niyo bisigaye bitumbereye natwe muri Ekleziya yacu i Burundi byoba byiza dusubiye kwicarira iyo nyigisho kugira ngo turabe ubwiza bwayo kuko ico kibazo kiraduhanze c'uburyo bukoreshwa kugira ngo abantu bashobore kugabanya imvyaro abyare ku rugero turabye n'uburyo buke busanzwe buhari mu gihugu tukicarira iyo nyigisho ngira ngo turabe ibintu byo dufasha muri iyo mugabo ntiduhave dusanga tubiye muri iyi nzira abandi bamaze kujamwo yuko bahavuye birekurira byose none ubu basigaye bagira bati mbega kizosubira kudufasha kugira ngo turonke n'akana kamwe hoho kizomvahe kuko abana basigaye bafise ni abana b'abarerano bakura muri Afrika muri Aziya hehe naho abana ndi womega ibyo kubyara barabivuyemwo urumva rero yuko abantu batemeye kuza barakira iciza cy'umwana ingabire y'Imana bakemera iyo batemeye kuza barakoresha uburyo bubafasha kugumana iteka ry'abantu n'ubuntu bw'umuntu iyo batemeye kuja muri iyo nzira bavusanga bagiye mu yindi nzira itari y'abantu kandi hava ibabyarira karambaraye kwegwe rero twoheza turiko turihweza nk'iyo nyigisho tukaraha ubwiza bwayo tukaraba n'ibindi nkumbure vya bimaze kurenganwa hanyuma tukagira inyigisho dushikirije aba Kristu bacu iza yunganira izo tumaze gutanga zose
kazo kanyuma mu kurangiza iyi sinode idasanzwe irangiye uyu munsi ni intambwe y'urugendo ruzodushikana kuri sinode isanzwe uko mwabivuze yo mu mwaka w'2015 mu kwezi kwa cumi nk'uko kw'iki gihe muri urwo rugendo amakereziya yo ku isi azogira ingo n'imiryango tuzogira twese nirihe jambo mwashikiriza abakirisu b'i Burundi n'abandi bose babyumviriza kuri Radio Maria.
Ijambo twoshikiriza ubwa mbere na mbere nuko twebwe twashoboye gushika ku isemo umubyeyi papa yari yadutumiye ko ryo kubanza gushikiriza byose uko bimeze no kuraba inyigisho ihasanzwe no kuraba ibyo twashobora guhindura mu nyifato yacu niko papa yari yabitegekanije yuko iri riba isemo rya mbere. None rero isemo rya kabiri kandi ari ribandanya ni ry'uko igihugu c'Imana cyose cobandanya kiri ku mavi gisenga kugira ngo Imana yo nyene ubwayo itwereke amayira mashasha yo bigomba kudushikana ko muri kino kiringo kuvyerekeye ukwemera mu ngo no mu miryango. Ico ni gikuru cane nubwira abakristo bacu n'abakunda ukwemera kwacu kubandanya basenga kuko byose bitangwa n'Imana kandi y'abantu bagiye bagasenga ico baronse cose abari inyishu y'Imana yo yamari nziza. Ica gatatu novuga nuko nguko na n'uvyeyi papa yabidusabye tugiye gusubira kubandanya kutwicarira iryo jambo ryerekeye ingo n'imibano y'abakristu hariya mu nama z'abepiskopi mu nama y'abepiskopi yacu kuko iryo jambo yararidusabye. Kandi iyo twicariye ijambo canke ikibazo ntitucicarira nk'abepiskopi gusa, tucicarira tuza turaraba mu madiyoseze yacu kandi twongera tubaza duhanuza kugira ngo ibyo tuvugana mu nama bibe bivuye aho nyene mu madiyoseze yacu. Ngumbure bizoshika nuko nk'ama ekleziya yegeranye nk'ubu twegwe mu bana twegeranye n'u Rwanda dusanzwe dufitaniye inama duheza tukavugana nk'iryo jambo tukagira icyo dupfunditse. Binakunze mbere twoshobora no kubishyira mu zindi nama dusangiye abantu begeranye uko usanga basangiye ibibazo bakaza baravugana iryo jambo bongera barisengera. Gutyo rero duhereye ku byo bazoturungikira byo gutegura inama izoza, twebwe turabona kandi turizigiye ko inama izoza isozera neza igikorwa cakozwe na ekleziya nzima iriko irumviriza mutima mweranda w'Imana. Hanyuma rero iyo nama izoheza isozerwe neza n'ijambo ryiza n'inyifato nziza ibereye abakristu nyene. Icyo nicyo jeho nubarira abakristu ndabizeza yuko iyi nama yatanguye izobandanya neza kandi izohera neza kuko ikiko kiragirwa mucho w'Imana cama kigenda neza.
Nuko rero turakengurukiye nyene cyubahiro Musenyeri yaduhaye aka kanya ngo tuyagire ingene inama bahoramo ngaha i Roma yagenze. Kubo basanze twamaze gutangura ikiganiro nabo ndababwira ko twari ko turaganira na nyene cyubahiro Musenyeri Gervasi banshimiye ubusa umwepiskopi wa diocese ya Ngozi akaba muri iki kiringo ari wayoboye inama y'abepiskopi gatolika bo mu Burundi. Turamukengurukiye cyane. Yari kwaganira rero na Padre Lamberto Riazimana kabanda mukengurukiye namwe kandi ndabakengurukira ko mwaduteze yompi. Nuko rero murora nigwe mu ngo zanyu no mu mibano yanyu. Murakoze.